Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda gose tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika ku isi hose turi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse yacu ya YouTube Instagram na X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga cino munsi ni kiganiro mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe icuno munsi ndakiremeshereje muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagarigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu
Ingende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Noi muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri ijwi rya Amerika huri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ingenieur Eric Bilibuze umurundi afise ubumenyi buhanitse mu by'ubuhinga bwa none ubushakashatsi n'ibiharuro niwe yegukanye agashimwe kitwa Community Service Award ako gashimwe azoronswa mu ntango z'umwaka uza Amerika igaha umukozi yakoze ibikorwa by'intashikirwa biciye mu bumenyi bwiwe na gashimwe kaje gakurikira kandi Eric yaronse mu 2018 kitwa Black Engineer of the Year gahabwa umu ingenieur mwirabure yakoze ibikorwa by'intashikirwa mu satacha science uhinga bwa none n'ibiharuro muri Amerika. Twabatumiye rero ingenieur Eric Bilibuze uno munsi muri isanga asanzwe ari umuyobozi mukuru mu by'ubudandaji rusangi mu kigo Corning cyaha muri Amerika. Eric kaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kuduha kano kanya kugira ngo tuyage.
Ndabashimiye murakoze kubona mumpaye uyu mwanya kugira na twe tuyage no munsi.
Kandi tubanze tubakenze kuri ako gashimwe kaba ko mwaronse mu 2018 kaba ko mwamaze kumenyeshwa ko muzoronka ariko muzokwakira mu mwaka uza w'ibihumbi 2024 turabakeje ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane namwe kubona mudukejeje.
Yego. Akabazo ka mbere agashimwe muzoronka mu 2024 baramaze kubamenyesha ko muzokaronka Community Service Award na gashimwe nyabaki gahabwa nde kakaronka tangwa hisunzwe kigayirika.
Reka nakababwira mfite aka gashimwe kitwa Black Engineer of the Year in the Community Service. Aka gashimwe ni kuvuga yuko bagaha umwirabure w'umwenjeniyer yafashije cyane ubuhinga bwa none mu bandi bantu kukwira abiteze imbere, abiteze imbere mu kwaruka, abiteze imbere mu aho baba. Rero mu bikorwa twe twashoboye gukora kuva ndonse agashimwe ka mbere wari wavuze ko mu bihumbi 2018 nakiye ntangura ikintu bita NGO ikompanyi tegera profi kugira ngo fashe ugwaruka iyo kompanyi iyo organization yitwa Stella. Hanyuma rero twaramaze imyaka yose dufashe ugwaruka kugira ngo rugire ubuhinga bwa none ugwaruka mu Burundi, mu Rwanda na cyane cyane no ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyomba. Icyo rero ako gashimwe bampaye kugira abashimwe ibyo bikorwa byo guteza imbere ubuhinga bwa none muri mu community.
Yego mu kibano. Hanyuma ibikorwa nyamukuru mukora biciye muri mutubwiye ko gitwa Stella iryo shirahamwe ryanyu.
Ego. Ishirahamwe gitwe. yeah yitwa Stella yo Stella answered mu cyongereza ni science technology entrepreneurship leadership academy byo rero twashatse gufata cyane muri iri shyirahamwe twashatse kugira ibintu by'amarobo iyo rero umuntu abuze ibintu by'amarobo abantu bibaza yuko bikomeye cyane ariko mu buzima bwa misi yose dukora ibintu byose dukora bikoreshwa n'amarobo ibyo rero twifujije twashatse kugira dufashe ukwaruka utangure kwiga ibyo by'amarobo bakira abana batoya cyane ibyo marobo rero birafasha abana kugira ngo bamenye ubwenge muri mu buhinga bwa none birabigisha ibiharuro birabigisha ingene umuntu ashobora gukoresha amaboko gukora ibintu birabigisha bimwe bita programation birabigisha no gukorana no gukora mu tugwi ibyo rero nibyo twatanguye ko kandi turabye ingene abana babibona abana urazi ko bakiri bato bakunda ibintu bimwe twita amajuwe ibyo by'amarobo bimeze nk'amajuwe ariko birabigisha ubwenge bwinshi cyane ubwenge rero
hanyuma nko mu Burundi mu Rwanda mu bikora mu gihugu cyose cy'u Burundi no mu Rwanda cyane hariho intara zimwe zimwe muri mwo mu Rwanda duhere mu Burundi ama mushimo tubwira mu Rwanda
eh reka dutangure mu Burundi twagize ibi i program yitwa pilot eh twakoranye n'ishure y'Ibururi yagitirie Musenyeri Bududira byo rero twarakoranye n'abantu bungahanye tukaturazana ibikoresho tukagirisha ama programation dukorana rero n'abana b'abana bato hanyuma kugira turabe ingene babikunda twarakoranye twaragize abo bana n'ubu iyo bumvise marobo baca bashaka kuko tubandanye iyo programu rero twayitanguye umwaka w'2022 tuzushaka rero gusubira kutuyibandanya muri mwaka mushashuza amake turaba ahandi twogenda ku yandi mashuri
hama mu Rwanda na
mu Rwanda rero mu Rwanda niho twatanguriye twakoranye n'ishuri ry'Abanyamerika yitwa Bright School ahantu hitwa Muhanga hanyuma ishuri imaze kugira kuva kuri iryo shuri cyo dukorana rero n'ayandi n'abanyeshuri bo muri universite kugira ngo tubigishe bigishe abana batoya kuva tugeze mu Rwanda twatanguranye imigwi ibiri ubu tumaze gushika mu migwi irenga cumi kandi tumaze gukora dukora n'amashuri menshi twatanguye ngari Muhanga turakora n'amashuri Kigali ikindi kintu gikomeye twashoboye gukora mu Rwanda dushaka no twifuza gukora mu Burundi hariho ishyirahamwe rifata ayo marobo abanyeshuri bakagira competition competition rero ya mbere yo mu Rwanda nicyo twakoranye n'inzego z'u Rwanda kugira ibe rero yarabaye uyu mwaka
yego urakoze cyane yego urakoze Eric mu kanya uraza kutubwira ingene wiyumvise bakikubwira ku gashimwe kuko uratubwira ibikorwa byavuye mu gashimwe ka mbere mugabo rero hari benshi cyane batwandikiye tumaze gushira ko ku mbuga ngurukanya bumenyi zacu ko twagutumiye batwandikiye bashaka kukubaza barenga 150 reka abari bo duha kanya cyane turahera kuri Rodrigue ikaze ku juge Amerika Rodrigue uratwumva Mugisha Rodrigue uri ku murongo wa telefone Rodrigue ababara twabira muhinda bw'ivyuma ko akiharata hari twakire bayubahe wewe turi kumwe bayubahe ikaze ku juge Amerika
yego
uherega bayubahe
genere mujeje cha Kenya
amadra Nairobi
Kiambu
Kiambu ndahabona ego nuko rero akabazo ku nshabwenge nke kibari ibuze
ndashaka kumubaza kubyerekeye amarobo yiri mu Burundi nizi ko ariwe yabikora hari ishuri yatwigisha yari mu Mutanga ariyo n'umugu w'abana bigeze kugenda kubikora kugira amahiganwa muri Amerika Nzi rero ko ari we yatanguye iryo shuri ndabyibuka neza. Rero nanjye nariko ndabaza nka hariho abantu benshi imigwi y'abantu abarundi bakiri batoya bari mu mashuri ndaha muri Kenya. Sinzi ko nabo bubiyumvira ko bakagura nabo bagashikirwa.
Urakoze ugira umunsi mwiza ngaho Kiambu Meeting andatwa hari ibikorwa byinshi umva ko n'amamoto ariko araduciramo mu kiganiro cyacu. Ugira umunsi mwiza ariko arihika ku ishure.
Isaba
Pascal kuva ku murongo yego.
Umva numvise ko ari ibibazo bibiri, ikibazo cya mbere cy'iryo shure ryo ku Mutanga cyangwa yavuze iryo ntitwakoranye naryo ntitwarikoranye naryo ariko ku kibazo nyamukuru cy'uko abanda buba bari kumwe muri Kenya buba bifuza kugira iby'amarobo ko ingene twakorana twabafasha. Uyu mugwi nagize wa Stella ufise ushaka kwaguka ushaka kwaguka kandi nta na hamwe twimiriwe kitwimiriye. Urazi ko ibintu byose biva mu buryo ibintu biva no mu buri n'imfashanyo umuntu ashobora kuronka. Rero ni ibintu bishoboka. Ingene rero twebwe dukora ikintu ibintu bibiri ibintu bitatu bikenerwa cyane kugira ngo dufate dukore ibikorwa. Icya mbere n'afite n'abantu bitanga tukabigisha kugira bigisha abandi bintu bita abavolontaire. Abo rero wumva ibi by'amarobo naho umenga birateye ubwoba ni ibintu umuntu aguhaye abibigishije ibintu byoroshe. Tumva abantu hanyuma cya kabiri n'imfashanyo z'amahera wumva turarondera hirya no hino hanyuma kugira ngo turonke ibikoresho bashobora gukoresha. Ibyo rero nicyo gituma twatanguye ku mashuri pilote hanyuma tutangwe kwerekana akamaro kugira ngo tujye tugenda ku yandi mashuri. Ariko ibyo ni ibintu twumvira cyane kubera dufashe gusa pana kuko nyine twashikiye dushaka gufasha muri ibi bihugu twatanguye ko n'ahandi hose muri Afurika.
Urakoze cyane Ingenieur Eric. Turakira na Pascal Mvuye Kure dusaba Elias kuguma ku murongo wa kane. Pascal ikaze kuje muri Amerika.
Ego murakoze cyane.
Uherere ga Pasika.
Yenda hamwe ni Mozambique Maputo.
Mozambique Maputo twakuzaniye Eric Biribuze akabazo kuri we.
Ego. Ikibazo nagomba kugutumbereza ko ni cyo nyine cerekeye ko n'ukora karere. Akadushyiriza ngacu kuri Maputo kugira icyo kibazo natwe tubikurikirane. Sinzi uko niyo akabishyira nko kuri interineti ku buryo dushobora kubikurikirana kuko n'ibintu byafasha twese urwaruka tuba dufite kazoza.
Reka aratubwira nimba ibya robotisme byoshoboka ko abitangira kuri interineti. Ubwira umunsi mwiza ngaho Maputo Pascal.
Murakoze cyane.
Elias uragumye ku murongo gato. Eric abanze yishyura ikibazo kivuye Maputo. Eric turabasubije mikro.
Ego me icyo cyumviro ni cyiza kandi icyo cyumviro nicyo nuko twatanguye. Twebwe twatanguye rero nababagiye yuko dufite amaprogramu mu Rwanda menshi. Ingene twatanguye dukoresha Zoom. Twatanguye dukoresha abantu bari ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko muribuka muri iyi myaka iheze kubera cya kiza cya COVID abantu twashobora kugenda ibintu byaroshye kugenda. Ariko rero twaratanguye guha abanyeshuri inyigisho dukoresheje Zoom. Ibyo rero wavuze ni ibintu twiyumvira neza cyane kandi nuko twibaza bishobora kugira biteze imbere dufate ibikorwa tuko turakora kugira bishyikire abantu benshi. Icyumviro cyiza. Turafise website ndayitanga ngahanye kugira muje kuraba aho dukorera. Turashobora kuraba ingene twakwagura ibi bikorwa byacu dukoresheje ingene bisabye internet ibintu bya gutyo.
Iyo web ni ya gute kugira ngo nimba hari ushaka guca kubitiza kwa kajisho ngo arabe yuko ugomenye ushobora ga Eric witubwira.
Your web yitwa stellainc.org.
stellainc.org.
Murakoze cyane. Twakire na Elias ku rundi murongo wa telefone. Elias ikaze ku ijuru ry'America. Uherega Elias.
Jendi muri Lilongwe muri Malawi.
Lilongwe Malawi twakuzaniye ingenieur Eric Biribuze n'umuhinga mu vya science uhinga bwa none ubushakashatsi ibiharuro ivy'amarobo ikibazo kuri we rero.
Ya nashaka kumubaza ukuntu natwe no muri Lilongwe dushobora kuja turiga bumenyi ariko namaze kubikoze Eric yashikirije yacishuye. Ama igisiga inacho kina ako tuzipoza tuigu umenye hagufi na hagufi
Abarundi twa cyo kuvuga ibintu rw'umugwasho turi muri Mozambique muri Kenya muri Malawi urumva rero birampaye ingene nshobora kwiyumvira ibihugu nkuko twavuze tuzeza turagura buhoro buhoro ariko twa turagura turabona yuko ababikeneye ari benshi kandi bari henshi
yego nuko rero hanyuma mukanya narimvuze ngo turaza kukubaza ingene wiyumvise umaze kuronka ubwo bushimwe n'ubushimwe twosha mu rwego rw'ushimwe bwa science kenshi usanga birabure batubivuge muri ubwo rurimi nta kundi baza bataronswa cyane gusa nke bataronka wiyumvise gutega ehike mu 2018 ubunye bakaba basubiye kukugomwa bakibikubwira wiyumvise gute
urumva agashime nkako urumva yuko kakagira karyoshe cyane narumvise yuko ari batari kubashimira jewe gusa bariko baragushimira iteka ry'umuryango wanje iteka ku gihugu cy'u Burundi cyatwibarutse na kare ngo barayamaze nk'uworera yokuza n'iteka kandi kubo dusangiye imirimo imisi ya none imbere n'abashyira imbere ubu buhinga bwa none nakemura yuko ubuhinga bwa none barabushyira imbere babushyize imbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iki gihugu cyateye imbere cyane kubera ibi bintu by'ubuhinga bwa none ni gute rero twebwe twavukiye muri Afurika kushobora na twebwe kubyumvira kugira ngo dutangure kubyiga tukiri abana bato kugira duteze imbere ibihugu byacu urumva nakiye mbona yuko inguvu ndabishyiramo bazihaye iyindi intege nicyo numva ibi akagashimwo sakanze gusa ni ak'ibikorwa twakoze nako kwerekana yuko aho tuva Kameme dufite ubushobozi bwo gushika ku bintu bya kure kandi dukoranye cyane dushobora guteza igihugu cyacu imbere ibihugu byacu imbere kubera ibi bikorwa turiko turakora.
Dusubire ku mirongo ya telefone twakira Daniel Bonaventure. Daniel ikaze ku ijuru ry'Amerika.
Yego turabakiriye.
Uherehega Daniel?
Rere hano i Rwanda.
Mu Rwanda ahavugwa Maki.
Rwanda turabona gace none nta mvura yaguye.
Yego nuko rero ibibazo kwa ingenieur Eric Biribuze amaze kuronka agashimwe mu 2018 azuronkana kandi byose ni ibikorwa vyiyo vy'intashikirwa mu buhinga bwa none science ibiharuro robotisme n'ibindi akabazo rero
akabazo kanje ndagirambaze uwo mutumire ese abona hari igihe natwe nk'abanyafurika tuzajya tukakora amarobo tukagira ku rwego kuyohereza kuruta kuyatumiza abona bizafata nk'igihe kingana iki nicyo kibazo cyane nagira ngo mbaze mutumirwa
urakoze ngaho mu Rwanda Daniel ubwira umunsi mwiza
asaze nabo mwiza
Daniel icyo nashatse kuvuga navuze na kare amarobo adutera ubwoba ko tuyumvira gusa nka bimwe tubona mu masinema cyangwa tubona ibintu bikomeye ubuhinga ibintu dukoresha iminsi yose birakoresha amarobo hariho nk'abantu usanga mu nzu yabo bafise agatelefone babwira ngo iri saha nyabake kajya kuma ni robo robo rero ni ingene ubuhinga bukoreshwa umva ni ikintu ukoresha bimwe bita programasiyo njero nivyo shatu kuigisa baana kuprograma ikinu kigakora ibinu bikuriki jwe nivyo waibigisa njero tanga kubigisa baana wakili bato nguko onyi bakasame nyarero nivyo mawabikoresha ibi bintu bizodusaba umwanya munini yisha birasaba uburyo ariko cyane cyane bisaba umwete bikacabigira n'ubwenge rero bitanguriye ahantu hakiri hato aba bana bakura bafise ubwo umwete bafise ubwenge bashobora bashaka yuko bashobora kugenda ku mashuri akomakomeye kugira ngo bazane ubwo ubwenge mu bihugu byacu tukeca dutera imbere rero sinibaza ko ari ibintu bizotwara umwanya munini ariko birasaba yuko tubijyamo cyane
Eric uti isaha iki nuvuga ngo abantu bahora bibaza ngo robo ukibona kiko kiragenda n'ivya birobo vya Sofia na vyande na vyande n'ubu nicaye nicaranye n'amarobo canke n'ubu telefone yanje ndayifise ndafise mu robo
nizi ushatse kuvuga iyo telefone yawe irafise mu robo amubarira uvuga ngo Siri nikubarire isaha yariyo cyangwa n'umunsi ko hava hagwa imvura cyangwa hari izuba hajya n'amarobo aba ari karakora
urakoze kuduha umuco kuri ico twakire na Sylvestre ku yundi murongo wa telefone Sylvestre ikaze ku ishuri rya Amerika
murakoze cyane turashimiye kandi turashimiye na Eric ku ntererano yakoze kuko by'ukuri
ari
karakora ndi muri Kenya ndu murundi ari muri Kenya
ego duka ku ijambo tiki nari karakora
iki nari karakora cyadushimishije cyane kuko mu ubiravye incabwende nyinshi z'abarundi iyo zigiye mu mahanga zikaronka ubwo bumenyi baca bagomba kubukoresha yo hari hanze gusa ntibashobore kwibuka mu bihugu byabo ariko uravye uwerike hari intererano nini yari karakora mu Burundi kubona ari karafasha abana bato kumenya icyo bita robotizo ari karafasha muri East African mu Rwanda yarashitseyo icyo kintu two kimutera ku intege ariko ndagomba kumubaza none nka Eric afise intumbero ntikumbure kumbure agwize nimba ari umwarimu ko ari karabyigisha agwize abandi bashobora kubimenya bashobora kuguma bigisha bitera imbere mu Rwanda mu Burundi muri ibi bihugu bya Afrika afise intumbero kiyo kugwiza abashobora kumenya ubumenyi bwiwe kugira ngo bagwize ubumenyi muri ibi bihugu byacu murakoze
murakoze ugira umunsi mwiza ngaho Nairobi muri Kenya
murakoze cyane icyo kibazo uvuze nicyo rero kibazo gikomeye cyane urumva ibi bikorwa niko ndakora ndabikora sindi jenyine kandi sinifuza kubikora ndi jenyine urumva twaragiye abarundi abanyafrika muri ibi bihugu nyene biteye imbere hanyuma twaragize amahirwe y'ukubona ibintu tutadufise muri Afrika ariko kubera urukundo dufitiye ibihugu byacu kubera urukundo dufitiye bene wacu tutegerezwa kwiyumvira ingene dushobora kuko gufasha izi nguvu dufise tukazikoresha cyane mu bihugu byacu ko nabyo nyine gatera imbere kubera ibi bihugu byateye imbere nta kindi kiturusha biturusha yuko bashoboye kuronka abantu bajya hamwe bakagira imigambi itomoye bagashobora gutera imbere natwe turashobora kuyikora kandi tuko turabigerageza rero icyo icumbagije ahubwo genda kibajije abandi turi muri diaspora bameze nka jewe kugira ngo dufatanye izi nguvu naka gakompanyi nitwa Stella karakeneye ingufu si nguvu za jeje nyine kubera icyumviro mfise ni guteza imbere ibihugu gusa ariko na Afurika yose ariko kubwira tubigire turakeneye abandi ko tubifatanamo turakeneye ko abandi bazana ubwenge bwabo tukashira tukakorana hamwe turakeneye ko abantu bazana uburyo bazana inguvu kugira ngo dufate ibi byiyumviro tubishyire mu bihugu byose kandi birashoboka kagashimwe rero kampaye kayerekana yuko uyu bikoze naho uri umuntu umwe bashobora gufata ako karerero bakakagira bakagaha agashimwe umuntu wese arashobora kuronka akagashimwe agashimwe ni ukwerekana ingene inzira ingene twese twofashanya tukagaruka aho abantu urwaruka ruzoza rukagira ibi gukoroherwa kugira ngo rufate ibintu by'ubuhinga bwa none bubigire kuruta twe twabigize tukuze birashoboka kandi nivyo mfise muri
kugiti cyanje je nyene ndabifite ariko ndifuza ko nabandi kwifatanya kugira tubikore twese kugira inko byoshobora gutera imbere mu bihugu byacu
kunyeraza ko Sylvestre hari Nairobi muri Kenya ya donse inyishuko ku kibazo ciwe tukakira na Rugaba Emmanuel ikaze ku ijuru ry'America
goro kwa fise umunyarwanda utuye Kampala Uganda na ikiganiro nagikurikiranye na nasomya ko gashimwe ko yahawe turamukengurukiye icyo namusaba nuko yazazana inaha muri Uganda hari aba diaspora b'abarundi abanyarwanda hari impunzi z'abarundi abanyarwanda hari n'abakongomani bumva ikinyarwanda nuko yaza n'uwo mugambi akabutangura inaha ngaha muri Uganda kandi ikindi twamusaba nuko twakora network cyangwa se tugakora umurongo abantu b'aba diaspora bose bahuriraho noneho buri muntu akajyaza n'icyo afise akakigabana cyangwa akagishyaringa na bagenzi be basize mu bihugu bya Afurika murakoze
uri kuvuga mugabo kuvya marobo kukurumva niwe muri marimwo umutwaye mu bindi ngira ngo ntibyomworohera ko amaboko yiwe aba ahari agashika mu bisata byose bitandukanye
none kubya marobo urumva nibyo bya technology urumva uko biri kose be ni nahanga haturabikeneye kuko computer ubu nizo zikora ibintu mu nganda cyangwa se mu mahingurira bavuga ikirundi ahantu hose amarobo ni yakora ni naha rero nk'ubwo aje akabitwigisha n'akazi kabyo ntabwo arako gushakisha karahari kenshi twabikoresha kuko nk'ibihugu bya East Africa birimo biratera imbere cyane mu by'amahinguriro byafasha cyane n'inaha ngaha muri Afurika kuko iyo ngiyo bashobora kuba batabikeneye cyane nk'uko inaha babikeneye kubera ko inaha birahari n'ibikeya cyane murakoze
urakoze cyane ugira umunsi mwiza
ego kibazo ni cyiza cyane urumva ahubwo reka icambe ngambe ngiye nshimire ijwi rya Amerika ryamuhaye ubushobozi bushobora kuvugana n'abantu bahirya nanone kuko nabivuze kare je sinari nzi abantu mwese muri benshi ingene muri ibi bihugu byinshi urumva rero wewe wambariye ko uransabye ko noza muri Kampala cyangwa muri Uganda ngira ngo en general kubera hari abantu benshi muri diaspora yewe ndabikwemereye sinzi igihe sinzi umwaka ariko ndabikwemereye uzoza n'uyu mugwi wacu muri Kampala turabe ibyo dushobora gukora ibyo ndabyemeye muri iri jwi hanyuma ikindi rero rwavuze nego n'ibyo bitanya n'ikindi kibazo cyacyace ningene dukorana n'aba diaspora ibyo vraiment ibintu bitagoye kandi bitoroshe ariko ikintu ishaka cyane cyane kubona nk'ubu dufise akagashimo kandi dufise ibikorwa bigaragara nibyo rero ushobora kugenda ukabwira abandi bantu ukavuga ngo none ibi bintu uko biri ko birateza imbere aka karere twashizemo ni gute twafatanya namwe kuko namwe mufise uburyo kandi mufise ubushobozi mwoza tukifatanya kugira ngo tubigire bininiya cyane ndibaza yuko ari uko tuzobikora simfise ingene bitegeza kuba ubunyene ariko ibi bikoza twatanguye nibyo nitwa niyo kwita kari fondation ariko ndabyifuza cyane yuko dukorana n'abandi kugira ngo ibyo bitere imbere ahantu hagutse
hariho utwandikiye ariko atwumviriza ari mu ntara ya Ruigi mu Burundi atubwiye ngo mbariza ntiyashimye ko izina ryo turivuga mbariza Eric ubumenyi si bwo bubuze ariko amahirwe niyo akenshi usanga abana bavuka ahantu hatagira amafaranga ariyo badafise mbega Eric amashuri yiwe yayigiye he ashaka kumva iyo waciye kugira ngo ushika ugeze ubu Eric biri buze
icyo kibazo kirakomeye kandi ni cyiza jewe navukiye mu Ngagara i Bujumbura hanyuma niga amashuri matoya ahantu bita kuri Kopiko mu Ngagara hama ndahavuye nsengenda kwiga muri secondaire ahantu bita kuri College Notre Dame Gitega
ndibuka ko iyo ishure rimaze guhindura izina ndiba itwa Lycée Nyabiharage ubu ngirango hanyuma rero nize hanyuma ndahavuye cyangwa nakwiga mu Bushinwa kandi ho naronkiye ubuinjeniyeri mu Bushinwa hama mva mu Bushinwa nza kugira kwiga ibintu by'ubucuruzo mu maîtrise muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cyo kibazo gituma gikomeye ni umunsi naronse amahigwe ya mbere mu 2018 nararavye ingene umwana yavukiye mu Burundi mu Ngagara umva nta buryo bwinshi nso twa dufise ashobora gushika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akagira amahigwe nk'ayo. Ibyo si ibintu byoroshye. None ni gute umuntu ari mu ruyigi nk'uko yatwandikiye umwana atagira amahigwe adafise ngo yoshobora nawe kugira urugendo nk'uko nagize. Icyo nicyo cyumviro nyamukuru cyatumye ntangura iri shyirahamwe yitwa Stella. Iri Stella rifasha abantu bose, ifasha abantu bari bose aho bari, bikeneye abantu gusa bafise umwete n'ubushakashatsi kandi bikaca bijyana n'uburyo dufise mu buryo tudatura buronka buhoro buhoro. Ariko nicyo cyumviro cyari gikomeye, ni gute twofasha umwana wese aho ariho hose mu buryo bwose yavukiyemwo atabufise cyangwa abufise, afise umwete, afise n'ubwenge, twamufasha kugira agire ubushobo, agire ishanse, agire amahirwe nk'ayo nagize. Ko kugira ngo ngire amahirwe nayo nagize byavuye ku bintu byinshi, ariko nshashaka ko nshyiramo ishyirahamwe bigira umwete kugira bihe amahirwe abantu benshi bashobotse. Niyo rero nicyo gituma icyo kibazo gikomeye cyane ko nicyo cyatumye nicyo nari mfise ndonse arashimwe kambere. Ni gute abandi bose bashobora kuranka nk'agashimwe kugira bagira ayo mahirwe ifuko ibintu bikora ni nabonye kutegeza kubikora ushizemo umwete, ushizemo ishyirahamwe. Rero nicyo kintu kiri kuri mu mutwe wacu gituma dukora ibikorwa dukora.
Ko umukunzi wacu ari mu Burundi nibanza ko yaronse inyishu ku kibazo ciwe kandi yatubwiye ko akiri muto, nawe nyine turamuteye intege nimba ashaka kuja mu birenge vya Eric biri buze aramwumvishije yuko atakinanirana iyo ufise ishaka. Kwa kina Alexi, ducha dusaba Desire kuguma kurundi murongo. Alexi, kaze kujuu di Amerika?
Ego, mwakote.
E, uendega Alexi?
Ni murongi, nega mwakama chivito wa Chabujumbura.
Chivito ke Chabujumbura, sikure chane yaho, Eric Biri Wuze ya Vuki. Akabazo kao?
Na, nima kawada mkeza, nendekani iteka kurundi na kuliwe nyeni. Hanyuma ikibazo na nyinshi cyangwa kuma kumubaza iyo afite umugambi yuko ubamenya afite cyo kuvugana mu Burundi ko tuzi cyane cyane ahita gukoresha mu mahanga. Ikibazo na nyinshi
Eric wengi Pluto Alex wengi ni wakuriki ikiganiro.
Ibyo ibitwe tanguye turamaze kubikoresha mu Burundi, twaraje mu Burundi ariko nakanatsinda kubera uyu wundi mu kagashimwe kandi turonse kaduhaye izindi ntege zituma tuzoza tugafata ibyo twatanguye kugira tubyagure. Ikindi nashaka kuvuga ko numva abantu bose bariko baratelefona aho hirya no hino, ikindi nagira rero ndabasavye namwe mwiyumvire, nikihe namwe mwokora kugira mufashe abandi? Urumva twese turakuma twibaza yuko dukeneye ibintu bidufasha, ariko ikimaro niyumviriye nabonye ko umuntu wese arafite icyo atanga, arafite icyo ahanura abandi bantu. Rero umunsi twozana ibi bintu cyo shaka kuguma mwiyumvira, ni gute twogira abavolontaire, ni gute twofasha kubera ibi bintu kugira bitere imbere cyane birakeneye kwitanga. Ibi inye ndabikora mfite akazi gakomeye kandi nkorera mu kigo cyanjye cyitwa Conic. Ariko ndetekerezo kwitanga kubera yuko bikenewe cyane kugira ngo dufashanye. Nicyo rero nagiye nashaka kubabaza mwiyumvira, rero ngo ubutuje nk'ungaho muri Kenya turi cyangwa muri Rirongwe aho mu Cibitoke cyangwa mu Rujigi, ni gute nawe wovuga ngo kwe ko woje ngaha natwe tuzofasha
aba rugwaruka turorganize turuhe amakonseye tugire ibiki nibiki ijoro nibaze yuko tuguma tugira umutima ugufasanya umutima ukwitanga niwe uzotuma ibintu bikorwa tuko turakora bitera imbere mu kanya gatoya.
Hariho uyundi yitwa Simeon Sahabu ari yanditse ubutumwa kuri Facebook. Eric twatumire muze gutusha amaso kuri Facebook ya Trovewa Radio yacu ari ubutumwa bwinshi bubagenewe muza kusangaho. Uwitwa Simeon Sahabu avuze ngo twosaba Eric kwiyofasha agatanga inyigisho muri kaminuza Faculté ya Sciences de l'Ingénieur ikenye abigisha mu Burundi. Hari umugambi mufite wo guzokorana na ma kaminuza mu gihugu cy'u Burundi ga Eric canke mu karere?
Nta migambi mfise nyene kubera ko nuko nababariye ndafise akazi ka misi yose nkora. Ariko ndibaza ko nzoza muri aka karere cyane cyane ubunye ko nagize aya mahirwe bakampa kagashimwe. Ubunye ndakeneye ko agashimwe ndakerekana cyane mu bihugu byacu ko nakeneye yuko gatanga inyigisho ku bandi nigisho kandi ni kwerekana yuko kubona igihugu cyacu nka kurya wumva umuntu yaronse nka medaille d'or muri Olympic ataha kugira ngo yereke abantu mu gihugu cyacu yuko kugihiteka igihugu umva ni gutanga iteka icyo teka ni kuza mu Burundi mu bihugu byacu ngaho hanyuma nkaca nta bibindi bintu nashobora gukora ibyo rero umuntu ambajije umva byoroshye ariko si ibintu bitari bidashoboka na byonyine. Ibintu byose birashoboka ku bintu biteza imbere ubuhinga bwa none nibyo bintu nihaye ntegereje gukora muri ubu nibyo bintu bikomeye cyane nkora ariko mu buryo ndabukoramwo biva muri bizova ku ngene kubera mfite ubuzi bwinshi
murakoze cyane. Twakiye na Marcel Kundi murongo wa telefone. Marcel ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Nanjye ni mu Rwanda muramukire.
Werega Marcel
ndi Kigali mu Rwanda nk'isanzwe. Ndashaka kuvuga ibintu bibiri kuri uyu mushinga n'utwo dushimye yavuye mu bihe bitandukanye. Ndashaka icya mbere, ndashaka kumushimira. Icyo nshimira, urabona abantu benshi babirabura by'umwihariko abirabura bo mu cyiciro cya Sahara hano duherereye, iyo bageze nk'iyo mu bihugu by'ibirayi bakaronka amahirwe bakiga bakagira ubumenyi, usanga bahita batera umugongo ibihugu byabo bavukamo, ahubwo bikarangira babaye nk'abashyigikira imitwe cyangwa se imigambwe irwanya ubutegetsi bakomokamo. Ariko we numvise ko watera inkunga ibijyanye n'amarobo, uburyo washyigikiye umugambi we hano mu karere k'ibiyaga binini. Ni ikintu cyiza cyane kuba wimenyeye atarabyihereranye, ariyo mpamvu wenda nahera ko musaba. Ndabona ibihugu byacu barimo baraharanira kwigira, bati kwihaza muri ibi, kwihaza muri ibi. Ubwo rero nawe ari inzobere mu bijyanye n'ikoranabuhanga kandi akaba ari umwenjeniyeri ukomeye cyane, nubwo bashobora kurebera hamwe n'amareta y'inahangaha bakagira kaminuza imwe wenda yo mu karere ariko ivuga ngo yihagije kuri by'ikoranabuhanga. Ibyo byo wenda n'urugero nka Kigali imaze kuba ikintu cy'ikoranabuhanga kubera ibigo bitandukanye, hari aho mu ntara y'amajyepfo bari kuhubaka ikigo kizajya kigisha ibintu bijyanye no gukoresha amadrone. Ibyo byose n'ikoranabuhanga kandi n'ubuhinga bwa none, akaza akaba yaduhereza uwo musanzu n'ibindi bikarushaho kugenda neza. Hanyuma ikindi cya kabiri mvugaho, nyuma yo kuronka akagashimwe wenda sinzi niba kagamerekejwe n'amafaranga, urateganya kubandanya umugambi wawe mu buhe buryo haba mu karere ese kugumiye hirya muri Amerika muri rusange? Urateganya iki ku buryo abantu tukwitegeho iki nyuma yo kuronka akagashimwe nk'uko akurindagura wagenze neza wakaronkejwe bikagenda kuriya? Ubwo urateganya gukomeza ubuhe buryo bw'ubuzima busanzwe bwa misi yose kujyanye n'ubuzima?
Urakoze ngaho mu Rwanda ya Marcel.
Marcel ndabashimiye cyane kungene unkecece ibyo wavuze, ni byiza turabishima. ikintu nasho kubarira cyane cyane mu Rwanda ko mu Rwanda niho natangiye kubona ko ibikorwa tuko turakora bizoba bizotera imbere cyane mu Rwanda. Urumva wewe uri I Kigali, twebwe ibikorwa byacu twabitanguriye I Muhanga, twabitanguriye I Kigali. Urumva bitanguriye ahantu, urumva si mu muji. Turabona yuko bishobora gutera imbere kuva naho abantu b'I Kigali batangura kuza ko dukorana. Kuva nuko amashuri hariho nko mu ishuri rikomeye rya university yitwa African Leadership University iri ngaho onyi Kigali, abana baho bava mu karere muri Afrika hose kana abana bize cyane, twaragiye turabigisha amarobo turakorana nabo kugira nduzeye club kugira bace bagenda gufasha amashuri yandi ariko aratangura. Nibyo nuko nababariye bimwe byo kwitanga, umva twarakoranye nabo kugira nabo bitange bace batangura ama club henshi. So ibyo rero uko uravuga niko nico gituma twavuye kuma tubiri arenga cumi. Ibyo rero bisaba yuko umuntu akorana n'abantu benshi. Kino rwo mbajije ni uko agashimwe kazana n'amahera. Oya, aka gashimwe ntikazana n'amahera, ariko amahera cyewe siyo nibaza ko akeneye cyane, hakeneye ibyiyumviro, arakenewe, ariko akenewe ingene abantu yitanga, ingene abantu bitanga bakavuga ngo jewe ndafashe ndafise ubu buryo ndabona bijya bintu ko bikenewe uburyo njye ndabuguhaye. Rero kubona aka gashimwe twara karonse nk'uko twe turavugana na n'ijwi rya Amerika kugira abandi bariko baratwumviriza babona ibi bikorwa babishimye, nibo uko bashobora kuza nabo tukifatanya mu mugongo kugira ngo dufate tubandanye ibikorwa. Ibi bikorwa kubera aka gashimwe tuzobibandanya tubiteza imbere, tuzoguma turondera abo dukorana, tuzoguma turondera uburyo umuntu wese ariko aratwumviriza yumva ko afite uburyo ashobora kuduterera nababariye kaka website kacu, arashobora kujya kuri website akadufasha. Ariko umwete uzotuma tuguma dutera imbere, kandi ariko bizova ku buryo dukoranye turanse mu bintu byinshi, mu badufasha, mu bo dukorana muri za leta, turakorana n'ama leta ngaho onye muri ibi bihugu byacu, kubera ko ibi bituko turakora bijyanye n'imigambi y'ama leta yo muri aka karere.
Murakoze cyane Eric kuri izo nyisho mutanze. Desire, uratwihanganira tuba twatebye kuri telefoni ikaze ku ijwi rya Amerika. Desire, urahari? Uherere he ga Desire? Sabye? Desire, uherere hehe? Ego, akabazo kawe mu gatelefone twumva tutumvikana neza.
Kamera mbere ashaka kumushimira kumukeza kuko ibintu bibiri amaze kuronka, hanyuma ikibazo kishire kwibintu bya kigera certificere nibyo marobo n'ibintu bigiye kucoreta bigasubirira abantu birasako hari ubuzi, hanyuma sinzi nabonye ko mwanditse yuko afise yashaka kuvyigisha mu bana aha mu Rwanda no mu Burundi, ariko nashaka kubaza kubera iki atari ku bantu boba bakuze bafise nk'umumenye cya informatike kuko kibazo baba hari boba kibazo cy'amasomo ariko kuko mitagikirana aza kuniha azitangira. Nashaka kutaza ikuma yake mu bana ni kubera ubona yuko ikoranabuhanga ngaha muri ibi bihugu byacu byo muri Afurika biba biri inyuma abana
agatelefone kawe agatelefone Desire telefone yawe ndumva tutumvikana neza, mbwiye ikibazo nacumvise wabuze kuri bubanza.
Oya, I Kigali
ugira umunsi mwiza ngai Kigali mu Rwanda. Ego Eric, ikibazo cha Desire sinzi ko mwacumvise neza ko telefone ntiyari imeze neza cyane, ariko yabaza ati kuki mwahereye mu bakiri bato ntimuje mu bakuze basanzwe bafite ubumenyi hari igituma mwashimye guhera mu bana n'abakiri bato
igituma nsanguye ku bana yewe nabonye yuko nka kujyana babariye ndi kundiyumvira jewe jenyene kubona ingene nakuze nkaraba ingene aho nashitse jewe nabaye umu ingenieur par chance donc c'est la cause mvuga mushaka kuba umu ingenieur n'ibintu byashitse gutya ariko utangure kubana ukabaha ubumenyi ukabaha ubukundo bw'ubu buhinga bwa none bakura ari bo bonyine bavuga ko bategereje kuba abanjeniyeri yebi ndabifata nka kurya abandatswe abantu bakora twumviriza bakunda ibintu by'umupira uri kuraba nk'ibihugu bifise imikino bakina football imwe twita football bateye imbere cyane nka za Argentine cyangwa za France bajya bakinyi bose twemera batanguye gukina bafite imyaka mito batangiye kuba kacwigisha ko bahatara rero igituma natangura ahantu hakibato nashaka kubaha urwo rukundo rw'ibi bintu kugira ngo bagire ubwoba abantu twe tumaze gukura tukumva robo tukumva ubwoba yuko ari ibintu by'ibihangange hari umuntu utangiye kumubwira ngo ibintu bisaba ibiharuro cyangwa izo guha ibiharuro ngo yanjye nta giharuro sinzi ibiharuro jewe urumva baramaze kukubwira iki ingorane y'ingene biyumvira ingene ibintu bikomeye ariko utangure ku bana bato nta kintu na kimwe baramenya ushobora kubaha ubwo bushobozi n'ubwenge kandi ingene dukoresha ibyo ubuhinga dukoresha ni ubuntu bumeze nka kurya abana bakoresha amajuwe n'ibintu biri byoroshye bituma babishaka ariko ukaba uri kurabigisha inyigisho ikomeye icyo bituma rero twebwe twifuje gutangurira ku bana kugira ngo tubahe bimwe bita fondamental ibintu badashobora kugumana mu buzima bwabo bwose kugira bamenye batavuga ngo jewe ibintu ishobora kubikora mfite imyaka itanu itandatu cumi jewe umunsi bazombarira aho nshaka kugenda jye nshaka kuba injeniyeri
murakoze cyane twakira na Jean d'Arc kuri undi murongo wa telefone Jean d'Arc ikaze ku ijwi rya Amerika
ego
narinze ngo turaje turaronse umupfaso ni cyangwa umukobwa none ni mugabo witwa Jean d'Arc
oya ubungu ni Jean
ni Jean si Jean urambabarira ego uherehe ga Jean
ndi Bujumbura usanzwe ni umunyeshuri kuri kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'ubuhinga n'ubushakashatsi
ku akabazo kawe rero ku muhinga Eric twagutumiye
ubwo akabazo ashaka kumubaza twe dusanzwe dufite igisata cya ikiriyera sisteme za mbarwa harimo n'ibitayi
turiko tukumva nabi turiko tukumva sinzi ko Eric uri kuramwumva wewe
oya
duza idwica
ku ishuri dusanzwe dufite ikibazo igisigiri ya sisiteme za mbari harimo ibijyanye n'amarugo ariko hari ingorane nyinshi abanyeshuri baheza atabumenyi bukwiye bafite kubera kubura abahinga no kubura ibikoresho byabigenewe rero nashaka kubaza ko asanzwe ari n'icyo gisata mbega niyo ushobora gukreya koraborasiyo na kaminuza y'u Burundi bakankagira abageni basanzwe biga ibyo gisata ikibazo cyanjye ni iki
turumva ko bakurondera ari benshi mu karere k'ibiyaga binini sinzi ko uzaba kwiza
nabyumvise icyo uvuze vrema ni ikintu cyiza kandi jye numva ko ari ikintu gishoboka kubera yuko nk'uko nababariye nko mu Rwanda twaragiye gukorana n'irya universite nababariye yitwa Africa University Leadership and African Leadership University umbariye gukorana na kaminuza y'u Burundi ndabyumva kubera yuko tugiye hamwe ntitwobura ibintu tuhuza ingorane abantu bakunda kugira bibaza yuko gukorana umuntu ategereza kubwira uburyo icya mbere gikomeye ni ibyiyumviro bumva nk'iryo shuri twakoranye twafashije kugira ibyiyumviro babara mwebwe barashobora gufata aba bana bakunda robo bagakreya umugwi uwo mugwi dusha dutangura kubigisha iby'amarobo kuri dukoresheje zoom hanyuma batararonka n'ibikoresho hanyuma batangura kubikunda bonyine bakagenda ubushakashatsi muri za internet mu nyuma rero uwo mugwi wabo buhoro buhoro tutangura kubaha ibikoresho yere nibyo nibaza nti kuvuga yego mfasha gukorana na kaminuza y'Ubujumbura y'Uburundi twarabye ingere twatangura kubyumviro ibyumviro bihuje twarabye ingene twarondera uburyo kugira ngo dufatije ibyumviro tubishire mu ngiro
yego murakoze twakire na Janvier kuri murongo wa telefone Janvier kaze kuri juri Amerika
murakoze
muherehe ga Janvier akabazo kawe uduze je sinzi gituma ba telefone y'Ubujumba tuko cyumva na uduze je ryawe Janvier
iki kibazo kijyanye na marobo akenshi turakunda gushaka turakoshiza kuko dusanzwe ndi umwenjeniyeri gusanakurikiranye ibijyanye n'inyubako muri kaminuza y'Uburundi ariko igihe kinini dusanga bicibwa intege bakavuga yuko ari ubujeniyeri bisaba ko umuntu akurikirana akava mu bwana bwiwe akagenda bibi ashaka kubaza mbere aho hasabiza iki kugira ngo umuntu nawe asubye akurikirane ibyo buryo bwo kuva mu buhinga bwiwe bw'amarobo hanyuma ikindi cya kabiri bashatse kumubaza ku bana umwana ashobora gukurikirana kuva mu buhinga kuva ku myaka yorazi nkuko kugira ngo umuntu abe ikiganiro gushyika hanze gushyika muri kaminuza ndetse n'ubwo asigikanye kuri abo bana azi bashyika muri kaminuza bahe amadisome kugira ngo afungure nabone babe abahinga n'abafana barabe mu buhinga
urakoze ugira umunsi mwiza Janvier ngahe Bujumbura Eric akabazo ka utubazo twa Janvier Bujumbura
kambere tuna komisiyo neza ko numvise aka kabiri
akambere ahanini yagaruse ku byo abatandukanye bagiye baravuga imigambi ufitiye ku Burundi bwabo ibyo ntacyo ababishaka baraza gusura kumviriza ikiganiro ahubwo ico cyo kumenya ngo umwana ivyiza yotangura kuvyiga ku myaka ingahe
abana dutangura kubigisha bafite imyaka itanu kuva ku myaka itanu kandi ibintu dushaka gushyira mu buryo umuntu arabyiga gushyika ashyike no muri kaminuza gushyika aheze umwaka wa nyuma wa segonderi hanyuma ibintu yari karavuga bijyanye n'amadiplome urumva tugumanye dufashe tukagumana n'abo bana abo tumaze gukorana hari abana tumaze kugumana imyaka tumaze nk'imyaka itatu tubikora abo bana bakurikiye hari ikindi kintu ngira mu kwiyumvira kindi dufite nuko byemba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziratanga ibintu byita scholarship donc abana bagenda kwiga ino kubera yuko ibi amashuri ino aguma nayo nyine akeneye aba ingenieur ibihugu byose biteza imbere akenera aba ingenieur biga ino natwe ibyo turabikeneye mu Burundi rero kugira abo bana tuko tukorana nabo bagumanye n'izo programme tukazigumana baragira ubuhinga bukomeye butuma ingene biga mu mashuri bagira ubwenge bubafasha kugira ngo bashobore kwiga muri ari za kaminuza z'iwacu ngaho cyangwa n'izindi kaminuza z'ahandi hose bashobora no kuronka amascholarship kubera ubwenge babukuramo nicyo rero ikindi kiyumvira gikomeye mu buryo tuko turakora
nuko murakoze twakire na Norbert yundi murongo wa telefone Norbert ikaze kuri juri Amerika
ikaze
uhereye ga Norbert
mu majyaruguru y'u Rwanda
yego akabazo kawe
ngari na mbere kasimbe y'u Rwanda Amerika yari yabashije kubwira abantu nyine bakavuga ibitekerezo bafite kimwe na Eric amwe mbashimira bo nibaza nise ni kwigisha abo bana ingengo y'imari babasha kuyibona uko bikwiriye wenda ibintu by'amarobo wenda ko usanga bimwe binahenze babona ubufasha ese niyihe ntera bimajije kuzamura kugira ngo wenda abana babe babimenye ese ibihugu byo mu biyaga bigari byitabira ku kihe kigero kugira ngo bibashe gukoresha robo abana bakiri batoya icya kane nasorezaho nkavuga nise urabona abana hari igihe biga bamwe ntibabifate wenda ugasanga ni imbogamizi z'ibikoresho bahura nazo reka wenda nsoreze aho ngaho tuzabasha kubibona
urakoze ugire umunsi mwiza Ego
ubushobozi n'ingorane ibyo turabizi cyane n'ingorane ariko igituma rero twe twashizeho ishyirahamwe rya Stella ni ukubera ko twifuza yuko tugenda turondera ubushobozi tuteze turarondera ubushobozi kandi turakeneye abantu badufasha ariko kuba dufasha ariko icyo twiyumvira cyane ni gufata tukagenda ahantu hose kubera ntidukeneye gusa kugenda ahantu abantu bifise bafise uburyo icyo dukeneye yuko ibi turiko turavuga biza mu rwaruka rwahariho hose tutegerezwa rero nicyo gituma dushaka ko turonda turonka imfashanyo turonka abadukorana ariko kenshi tuyo twinjire gusa ko ibintu bizimbye ibintu bihenze mu Kinyarwanda ntidushobora gutangura kenshi nshaka icyumviro gikomeye ni uko twebwe dushaka yuko tukurikira aha dushaka gufasha abana bose tukitanga ariko rero kwitanga bisaba ko tubikora turi benshi rero aka gashimwe gatuma kerekana yuko gukora ibi bikorwa witanze bishimirwa ahantu hakomeye cyane rero nkacyo ashaka yuko n'abandi bariko baratwumviriza bavuga ngo ni gute twofasha Eric ni gute twofasha Stella iri shyirahamwe ni gute twokwifasha twese tugakoresha tukaraba ingene ibyo Eric ariko ariko nacyo tukabikora ibyo rero n'icyumviro gikomeye
yego turasaba imbabazi abakunzi b'ijuru rya Amerika bari mu bihugu vya Congo na Tanzania bari barungitse amanimero yabo ya telefone amatelefone ntariko aracamwo mu kanya turasozera ikiganiro ariko turafite Anasta ku murongo wa telefone Anasta ubaze ikibazo masogonda make kugira ngo duhave dusezera Eric mu minota itatu atwihanganire ndumva aka telefone kiwe katariko tutariko turatwumva Eric nuko rero ni benshi barungitse amanimero yabo turabasenga babazi barenga 188 n'ibyari gushoboka ko tubakira bose muri kino kiganiro ariko mutwemere ko nimwaza gutora gashimwe muri Baltimore mu mwaka uza muzotugendera ku ijuru rya Amerika tugasura tukabayagisha mu kishuri ibibazo mutashoboye kwishura no munsi
ego mende basimye cyane bwana mwaduhaye cyicaro urumva tuzogaruka tubandanye iki cyago
ego hanyuma akajambo kanyuma rero ubwiye abatwumvirije nabandi mu bataronsa amahigwe kukuvugisha bari bazipfuje
akajambo ka mbere nshaka kubwira abantu kugira ko dutegerezwa kufata ubuhinga bwa none yuko ariko kazoza niko kazoza muri mu karere kacu niko kazoza ko kwisi rero kwitanga kugira ngo twitange dufashanye dufashe urwaruka nibyo bizotuma dutera imbere ibyo rero n'ibintu bizigiye kandi ibyo naka gashimwe kaje kwerekana yuko dushimira abantu bariko barafasha guteza imbere
ubuhinga bwa none nuko Eric biri buze mwakoze cyane rwose kwita ubutumire bw'ijuru rya Amerika tukibuka kutsa ko muri Murundi mufise ubumenyi buhanitse mu by'ubuhinga bwa none ubushakashatsi n'ibiharuro no mwanya muri umuyobozi mukuru mu by'ubudandaji rusange mu kigo Corning caha muri Amerika mwaratsindiye mu 2018 agashimi karonka umwirabure yakoze ibidashikirwa mu buhinga bwa none n'ubu murasura mu Rakaro nka gashimikiye ku byo mwakoze mu bibano bitandukanye mu Rwanda mu Burundi no muri Amerika turabakeje kuri ubwo bushimwe ejo ijwi rya Amerika n'iryongera kubiturabwira ngo umuntu yagishe muzotwitabe nk'uko mwabikoze uno munsi
ego
abandi dushimiye inshuti bakunze ijwi rya Amerika ni mwebwe mwariko mutwumviriza muri ku mpera zine z'isi mwakoze kudutega abiri abatwandikiye muri benshi mutashoboye kuronka amahirwe yo kuvugisha Eric no kumubaza ibibazo tuzongera tumugarukane ikindi gihe kugira ngo tunoganze ivya kino kiyago mu by'ubuhinga bwa none kuri micro yari Diane nyine nahaze muhinga bw'ivyuma reka nshimire Nadia Taha na ingenieur bafatikanije kugira ngo amajwi yacu abashikire atanko manzi kwizina rya bagenzi banje ndabikebanuye ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose twaza kongera mu makuru ari imbere azo ari gece sa 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda mukurindira mubandanye kuryoherwa n'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye dusamirana nako ijyanye no kwisa.